Eri Nizbi de Americ. Ijwi ry'Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Baramutse inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatanu itariki 13 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2019 kuri mikomuniko manje Fiden Yonga umunyamabanga nshingwabikorwa mu runani Senarede rutavuga rumwe na leta y'u Burundi Anice Niyonkuru yaratahutse mu Burundi ari kumwe n'abandi 15 ahurikiye mu mugambwe wiwe
agiye mu Burundi kugira ngo afashe gushinga ubwo runani kandi cyane cyane ashobore kwifatanya n'abandi bose batavuga rumwe na leta position kugira ngo arabire hamwe ngene kwiyunga akaja mu runani rumwe kugira ngo asoje amahora yemerije.
Uyo ni Mames bansubiye ko aje rubikorwa bya politike n'imigenderanire mu runani Senarede avuga kwitahuka rya Anice Niyonkuru. Ishyirahamwe gitaye impunzi HCR ryifatanyije na leta ya Tanzania ritangiye kuronsa impunzi z'Abarundi zari zikirondera ubuhungiro amakarata aziha uburenganzira bwo kuba mu ikambi n'izindi mfashanyo zikwiye nk'abandi. Mani mbere yuko tushika kuri iyi nkuru n'izindi nkuru tubafitiye reka tubanze dutege amatwi mugenzi wacu Alice Bigirimana adushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya Loise.
Urakoze Fidele turahera muri Leta Zunze za Amerika. Komisiyo ijejwe ibibazo by'ubutungane mu nama nshinga amateka ya Leta Zunze za Amerika yiganjemo aho mu mugambwe w'abademokrate kuri wa kane barongeye guharira ku ngingo zibiri zirega Perezida Donald Trump mu gihe abademokrate babandanya berekana uburemere bw'ivyaha Trump yagirizwa guhonyanga berekana ko bihagije ko akurwa ku butegetsi bagenzi babo b'abarepublikane b'inkehwa nta kindi bakora atari ukubitesha agaciro. Abademokrate bagiriza Trump gukoresha umwanya arimwo nk'umukuru w'igihugu ku nyungu ziwe bwite hamwe no kubangamira ibikorwa by'abashingamateka mu gihe mu ndwi iza inama nshingamateka nayo nyene yiganziwe n'abademokrate yotora kandi kazokwemeza ko Trump yagiriwe n'ivyaha iyo dosiye izoca irungikirwa Sena ya Amerika yiganjemwo abarepublikane mu mburano. Aho abakurikiranira hafi ibya politiki ya Amerika bavuga ko Trump azo shigikirwa. Muri Afrika, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaratumye ko batatu mu bademokrate bayo inyuma yo gusanga hari ivyo bananiwe gukora bikomeye kuko byashikirijwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu ejo ku munsi wa kane. Ambasaderi wa Kongo mu Buyapani Didier Kitima Bin Ramazani yagirizwa kugurisha iragi ry'igihugu. Abandi babiri bari ku cicaro cyawo ni i New York hamwe na Geneve batumwe ko kuko ngo bitwaye nabi nkuko bishikirizwa n'umushikiranganji Marie Tumba Nzeza. Ariko uwo mushikiranganji ntiyatomoye ivyaha byagirizwa aba diplomate babiri baserukira Congo muri ONI. Wahoze ari perezida wa Bolivia Evo Morales yarashitse muri Argentina aho yahawe ubuhungiro na leta yiwe. Morales yari yahungiye muri Mexique inyuma y'imyerekano iyamiriza ubusuma bw'amajwi mu matora byatumye ahitamwo gutanga imihoho mu ntango z'ukwezi guheze. Umushirangaji wa Argentine ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Felipe Sola yashikirije jo ku munsi wa kane ko Morales azoba ku murwa mukuru Buenos Aires hamwe n'abana biwe babiri. Sola yashikirije kandi ko abategetsi bane bahoze muri leta yiwe nabo bamuherekeje kandi basavye ubuhungiro.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Igisirikare kirwanya leta ya Libya kirongowe na General Khalifa Haftar cyatangaje cyo ku munsi wa kane ko kigiye kugaba igitero simusiga cyo kwigarurira umurwa mukuru Tripoli. Abishikirije inyuma y'amezi umunani agerageje igitero nk'ico. Haftar arongoye igisirikare kirwanya leta kigenzura igice kinini mu buseruko bw'igihugu yaragavye igitero ku itariki zine z'ukwezi kwa kane cyari kigamije kwa Tripoli. Leta yavuye mu mwumvikano yemewe na ONI. Haftar ashikikiwe na Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu ashikiriza ko leta y'i Tripoli ishigikiwe n'imigwi ikora iterabwoba. Leta yemewe na ONI nayo yashikirije ejo ku munsi wa kane kwimeze magabo kandi ihagaze ku birindiro byayo mu bumanuko bw'umurwa mukuru Tripoli. Abategetsi muri Shiri batangaje ejo ku munsi wa kane ko abatabara batoye ibisigarira by'indege ya gisirikare yunguruza abantu yari yaraburiwe irengero. Umukuru w'igisirikare cya Shiri kirwanira mu kirere Generale Arturo Merino yabwiye amenyeshamakuru ko atacyizere bafise cyo gutora bakiri bazima. Iyo ndege yarimo abayikoramo 17 hamwe n'ingenzi 21. Ibisigarira byayo byatowe ku birometero 30 uva aho yari yamenyekaniye ko igeze.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muri Algeria abagenduzi b'amatora bavuga ko abitabiriye amatora y'umukuru w'igihugu ku munsi wa kane babaye bake cyane. Algeria iri muri leta mfata kibanza kuva imyerekano yatumye wahora ari perezida Abdelaziz Bouteflika atanga imihoho mu kwezi kwa kane. Abigaragambya babona ko amatora ari inzira yo kugumiza akagwi kazingamitse igihugu ku butegetsi. Basaba ako kagwi katwaye igihugu kuva cikukira gusubirizwa n'amashusho mashasha atigeze aba muri leta. N'abatalibani muri Afghanistan bavuga ko barangije ibiganiro by'amahoro na leta zunze ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa kane mu gihugu cya Qatar, ariko hari nyine ntacyo wavuze ku byo bumvikanye ko.
Urakoze abayisi ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Imbere yuko tuza mu karere k'ibiyaga binini tubanze duhere ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika, aho umugwi w'inama nshingamateka ya Amerika ujeje ubutungane n'amategeko ugizwe hanini n'abademokrate uvuga ko zerekana ko ivyaha perezida wa Amerika Donald Trump yagirizwa ko yakoresheje ububasha afise kugira asabe igihugu ca Ukraine kwivanga mu matora yo mu mwaka w'2020 muri Amerika, kandi ko yabereye intambamye inama nshingamateka mu guha amabwirizwa abakorera leta yiwe yo kwihoza ivyerekeye kurenguka imbere yayo yabikoze koko. Ibindi kuri inkuru tumvirize mugenzi wacu Thomas Kamili indi mu kiganiro Amerikana kivuga ku vyaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemo.
Abadepite b'abarepublikani bavuga ko nta kimenyetso na kimwe cerekana ko perezida Trump yakoze icyaha. Abademokrate biganje muri komite bo bemeza ko ibimenyetso simusiga ari byinshi. Abademokrate bashinja perezida Trump ibyaha bibiri: gukoresha nabi umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite no gutambamira imikorere y'inteko ishinga amategeko. Ku cyaha cya mbere, abademokrate bavuga ko ikimenyetso gikomeye ari ikiganiro perezida Trump yagiranye kuri telefone na mugenzi wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu kwezi kwa karindwi gushize, amusaba kumukorera amaperereza kuri Joe Biden. Bemeza ko kugira ngo aya maperereza abe, perezida Trump yokeje igitutu president Zelensky kuko yahagaritse imfashanyo ya gisirikari y'amadolari hafi miliyoni 400 leta zunze ubumwe za Amerika yagombaga guha igihugu cya Ukraine. Ku bademokrate, Trump yahagaritse iyi mfashanyo kugira ngo Zelensky abanze yemere gukora aya maperereza. Abarepublikani bavuga ko abademokrate babeshya bati perezida Trump yahaye imfashanyo Ukraine mu kwezi kwa cyenda gushize kandi nta maperereza Zelensky yakoze. Guhagarika imfashanyo biri gusa mu rwego rwo kurwanya ruswa yabaye icyorezo muri Ukraine, kuko perezida Trump afite impungenge z'uko imfashanyo ya Amerika ituruka mu misoro ya rubanda yakoreshwa nabi muri ruswa muri Ukraine. Abademokrate bavuga ko perezida Trump atigeze avuga ijambo ruswa muri kiriya kiganiro na perezida Zelensky mu kwa karindwi. Bati si ruswa rero imuhangayikishije, ahubwo arishakira amakuru mabi yo guharabika Joe Biden kuko ari we umuteye ubwoba cyane mu matora yo mu 2020. Umuhungu wa Joe Biden, Hunter Biden, yigeze kuba mu nama y'ubuyobozi y'ikigo gicukura umwuka w'ingufu gaz cyo muri Ukraine cyitwa Burisma, kiregwa ko cyamunzwe na ruswa. Icyo gihe Joe Biden yari vice perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abarepublikani rero bakaba bavuga yuko Hunter Biden nawe yariye ruswa icyo gihe, kandi ko ise Joe Biden yamukingiye ikibaba. Kucyaha cya kabiri cyo gutambamira imikorere y'Inteko Ishinga Amategeko, abademokrati bavuga ko Perezida Trump yanze gutanga inyandiko nyinshi Inteko yamusabye mu rwego rw'amaperereza yayo, kandi ko Perezida Trump yabujije abatangabuhamya bakomeye kwitaba Inteko abandi abatera ubwoba. Abarepubulikani bo bavuga ko amategeko abimuhera ububasha. Muri make ku barepubulikani, Perezida Trump ntacyaha yakoze na gato. Naho ku bademokrati, ibyaha biramuhama, ibimenyetso ni byinshi. Igiye kugishyikiriza umutwe w'abadepite wose, nawo uzakigireho impaka mbere yo gutora kugira ngo ukemeze burundu. Uzatora mu cyumweru gitaha. Kubera ubwiganze abademokrati bafite, bizeye ko naho kizatambuka nta ngorane. Nibemeza ikirego rero, bazahita bagishyikiriza Sena izacira Perezida Trump urubanza.
Turabaramukije bakunzi namwe banyanya ijwi rya Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi dusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuze mu karere k'ibiyaga binini, umunyamabanga nshingwabikorwa w'urunani Senared rutavuga rumwe na leta y'u Burundi Anicet Niyonkuru yatawuse mu gihugu ku munsi wa gatatu w'indwi turimwo. Mamese bansubiye ko ajeje ibibazo vya politike n'imigenderanire muri Senared, yasiguriye mugenzi wacu Frederic Nkundikije impamvu nyamukuru yatumye Anicet Niyonkuru atahuka.
Anicet rero atashe kubera ivyo bavuganye agiye mu Burundi kugira ngo afashe gushinga ugoronani, kandi cyane cyane ashobore kwifatanya n'abandi bose batavuga rumwe na leta opposition, kugira ngo barabire hamwe ngene gukwiyunga bakaja mu runani rumwe kugira ngo bazoje matora yemereje.
Ibyo bisigura rero nkuko nayo yaje mu ntango ko namwe muri gutahuka aho mvuze abanywanyi eka n'abategetsi abarongoye urunani Senarede nabo nyene bari mu nzira rero.
Ubishoboye wese asabwa yuko ubishoboye kuko na gushira umuntu kujya biragoye, twovuga ngo amahoro ni menshi cyane rwose mu Burundi, hanyuma umutekano wa buri muntu ujya uri mu mutima wiwe. Ubonye wese abishoboye twe twibaza yuko botaha akaja kwifatanya n'abandi kugira ngo turabe ingene u Burundi nabwo kugerageza bwahindukiza gatoni kugira ngo turabe ingene intwaro zizokurikira inyuma y'amategeko kugira ngo zoba zishimishije kurusha.
Amatora atekanijwe mu mezi nk'atandatu ari imbere aho mu runani Senarede, ntimushobora kuba mwarataye umwanya muremure, haraheze imyaka irenga eka ishika kurine cyangwa irenga gatoyi mutari mu bikorwa vya politika, muzohiganwa gute n'imigambwe yagumye ku rubuga mu Burundi?
Imigambwe tuzohiganwa ahanini reka naho mu bantu baba bari hanze baraguma bavugana n'abari mu Burundi, ahanini imigambwe isanzwe ihurikiye muri Senaret hari yari hanze, hariho yari isanzwe iri mu Burundi, hariho abatari bake bari mu Burundi. Hanyuma noneho sabo gusa kuko urunani twavuze si urunani gusa kw'abahurikiye muri Senaret, urunani kw'abo batavugana na leta nka bose, abo bose babona uko byoshoboka twiyunge tuzogende turi kumwe. Igihambaye si uko ngo kanaka cyangwa kanaka ariwe yoje imbere, igihambaye ni uko nyuma y'ayo matora huboneka umuntu koko yoza agira ati ndifuza ko ibintu vy'u Burundi bihinduka, yuko ama sezerano izari masezerano ya Arusha cyosubira bikahabwa gaciro cyane cyane zijyanye ngo zafasha kugira ngo abarundi dushobore kubana twebwe none tuzushikire
muje nahi banasubiko hariho abantu bashaka kwibaza igituma mu kigihe urunani senare rwemeye kuja amatora atanibirinze gusabwa bazi ibintu urwo runani rwari rwashikirije inyuma yo mu 2015
yangu ribuka yuko urunani senare rwamye rusaba kenshi kenshi yuko ibintu byo hinduka baragerageje baraca muri bajya bajejwe akarere kabijya bihugu by'amaca mu buseruko ya Afurika muribuka yuko umukuru w'igihugu cy'Uganda yabigiyemo akagerageza agafashwa n'uwahora atwara Tanzania muga mwese mwarabonye yuko amaheruka byabaye nta gusapiske kuko bujya biragoye iyo umuntu muri kumwe ushaka kumuvugana adashaka kukumviriza haragera igihe ubona ukimboke nta kumwe rikandi ndabyihorera aya mara yo kumuvuga ngo ndiko ndasaba yuko ibi bibanza kugigwa imbere yuko njya mu matora kandi ubona neza yo kuri imbere yawe yamaze kukubwira ati kenzo ntacyoshaka urahita ukabyihorera ugiye ukimboke igikuru n'abanyagihugu kuko amajwi natangwa nabo bari ku butegetsi twe tugiye gufasha kugira ngo abifuza ko ibintu bihinduka mu Burundi bihinduke
ariko mugiye muse agatima kuko nimwatsinda amatora muzoyatsinda muyatsinzwe muzokwemera ko mwatsinzwe
aho dutsinzwe tuba twatsinzwe ra aho ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane rwose dushobora kuvuga ngo jewe ndakunda demokarasi ama acuvuga ngo ndatsindwa nzovyanga aho ushaka gutoba no nitwatsindwa tuzatsinzwe tuzovyemera cyo dusaba gusa nuko nabo duhiganwa nibatsindwa nabo nyine bogira ati ngahaye ntahe yashitse hanyuma abarundi bakware mu ndato
mamese bansubiko umutetsi yakomeye urunani senareda akaba kandahurikiye umugambwe rahwanya fodebu murakoze cyane gose ku kanya mwahaye radio ijwi ry'Amerika
murakoze cyane namwe
tukivuga ku Burundi ishyirahamwe mpuzamakungu rihananira agateka kazi na muntu Human Rights Watch rivuga ko abarundi bahungiye muri Tanzania bategwa ubwoba bakongera bagaturubikwa kugira batahuke mu itangazo ryasohotse ryo kuwa kane iryo shyirahamwe ryasiguye kwayo makuru yo guturubikwa no kuburabuzwa ryayahawe na zimwe mu mpunzi zirimo izataye zikomokera mu bindi bihugu nka Uganda kukwanga gutahukanwa ku nguvu Human Rights Watch yashimangiye ko uretse iryo turubikwa niborabuzwa abategetsi ba Tanzania batoroheza abakozi b'ishyirahamwe rya ONU ryitaye impunzi HCR igihe bashaka kuja mu makambi kubaza impunzi ziriko zirahunguka zibikora ku bushake bwazo canke zitahukanwa n'igitsure. Mu kiganiro mugenzi wacu Diane Nini nahazwe yagiranye na Sylvester Ntibantunganya yigeze kuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ko ashingiye ku myaka yabaye mu buhungiro yasanze ikibazo c'impunzi kitigera coro
indawo yibaza uwayirayeko jewe narabaye impunzi narabonye ingene ico kibazo mu bihe bimwe ushobora gusanga gifata impande nyinshi hariho ubwa mbere uruhande rwukubaha no kubahiriza n'impunzi yonyene ibifise ibituma biboneka bifadika byayitumye ihunga igahunga irondera gukiza amagara yayo hariho rero n'urundi ruhande ushobora gusanga hari izindi nyungu harashobora kuba inyungu mu gihugu izo mpunzi zaje zivamo bamwe bagashobora kwipfuza yuko impunzi zitaha abandi bakagira bati ahubwo boherayo ariko kandi harashobora kuba n'inyungu ifatiye aho abo bantu bahungiye ari kubera ibyo aho nyene bari abahaba bakuramwo
muri ivyo muhejeje kutudondagurira cigishobora gutuma haba izo ngorane zikomeje kuvugwa mu mpunzi zitandukanye kuri c'abarundi bari mu makamba atandukanye muri Tanzania mwibaza ko ari kubera iki bo babahohoterwa mwibaza ko ari kubera iki bo bavuga yuko bari korashaka gutahukanwa ku nguvu bakanavuga ati hako jewe nza kumererwa nabi muri Tanzania reka ntahuke nubwo nari numva umenga ntiharagira ni igiki cyo bakibituma
yuko hashobora kuba harimwo ibiharuro bigirwa hirya no hino nk'uko nakubwiye muri iyo migwi yose igira itinda araba ico duca impunzi hashobora kuba umugwi w'igihugu izo mpunzi zibamwo ashora ku mugwe w'igihugu izo mpunzi zahungiyemo akako impunzi na yadimashira hamwe bamwe bakabiraba kunyagira kakazi na muntu abandi bakabiraba kwinda gibi mugabo gasanga gusa uwo muntu w'impunzi we nyene n'ibyo byose bigenda yikinirako aho kuraba yuko koko ari imeza iyo mpunzi nyene ico nabonye nta mpunzi nimwe imaze kubona yuko ivyo yipfuza byose bihari igira iti sinotaha mugabo kandi harashobora kuba ibintu biza bihenda impunzi mugumye ngahano ngahano nkikije narayibonye igihe twari twahungiye mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda ndibuka mbere n'igihe twebwe twafata ingingo yo kugira ngo turatashe muri kiriya gihe hari mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana icyenda na mirongo inani na gatatu hari no mu mpunzi nyine abagira bati barya batashe batashe kuko baguzwe ndabyibuka icyo gihe barabivuga abandi ngo bagiye kwiyahura nuko kubwira yuko ngaho ikibazo cy'impunzi kitoroshe kiticoroshe harimo inyungu nyinshi zishobora kuzamwo rero uri kurabonga ibimeza y'iyo mpunzi ni ukumwumvisha n'abakumva cyangwa nawe ukabanza mbere ugatega neza kugira ngo ntusange ugenda ufata ingingo kubera ibiharuro by'abandi atari ibiharuro bya wewe wenyine impunzi
ariko kuri ibi iby'abo barundi bari mu makamba atandukanye muri Tanzania bo bivugira yuko batumva banatekaniwe hari uruhande rumwe rushobora kuvuga ati bahenzwe bagize iki mugabo bakumva bo bavuga bati ntibatekaniwe nka Human Rights Watch avuga ko mu bo yabajije babivuze hari nabo basanze muri Uganda bavuye muri Tanzania bakaja muri Uganda umuntu akibaza ati ni kweri kibivugwa muri Tanzania ntibivugwe mu bindi bihugu bitandukanye izo mpunzi z'abarundi zirimo
nibwo byazanyungu mbega icyo tuma igihugu kibibona uku ikindi kikayibona uku nikihe niyo handi icyo nabonye nta kintu impunzi yipfuza ubwa mbere atari uko ishobora mu gihugu cyabo igituma impunzi itaha nikihe impunzi iraba icyayitumye ihunga bavuga bati buriya ururimi rw'impunzi na ururimi kwiruka ni byo byerekana kwiruka uhunga nkuko ushobora kwiruka uhunguka
hagati aho perezida Silvestre Ntibantunganya mu kiringo kiri munsi y'amezi atandatu Burundi buzotunganya amatora n'amatora ariko arategurwa mu gihe hakiri impunzi zirenga ibihumbi amajana atatu hari kandi n'abahunguka bagasubira guhunga ayo matora muyibaza kwiki
amatora yagiye mu Burundi nta tora na rimwe wovuga ngo ryabaye ibibazo byose byabihari mbere byaratuye umuti mugabo uko abaye biratuma abantu bagira bati hari igihindu cyongeye kwipfuza rero ku matora ni uko yotegurwa ku buryo yoza ari amatora atuma umurundi wese ari uwo mu gihugu hagati ari uwo hanze y'igihugu ari ab'impunzi bagira bati mu Burundi koko amatora arabyaye ikintu cyiza bigatuma binjera abatahuka bagatahuka urya impunzi ikituma itaha nuko mu mutima wayo yabonye iti hari ikintu gihindutse
perezida Silvestre Ntibantunganya mwigeze kuramutswa igihugu cy'u Burundi murakoze kuri kano kanya muha ijo rya Amerika
nana murakoze kuba mwanya ku kanya kugira n'abarundi ku kibazo kitoroshe
mwandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ishyirahamwe gitanga impunzi HCR ryifatanije na leta ya Tanzania ritanguye kuronsa impunzi z'abarundi zari zikirondera ubuhungiro amakarata ziha uburenganzira bwo kuba mu ikambi n'izindi mfashanyo zikwiye nk'abandi umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika muri Tanzania James Joven ejo ku munsi wa kane yatembereye ikambi ya Nyarugusu aho uwo mugambi uri kurabandanya
abaronkejwe ayo makarita ni bamwe mu bahunze muri mirongo ibiri cumi n'indwi batari bwaronswe buhungiro hamwe n'abari barasohotse inkambi hama amakarita yabo y'ubuhungiro arugarwa icyo gikorwa gitanguriye mu nkambi ya Nyarugusu hama kizabandaniriza mu nkambi za Nduta na Mutende ibyo bibaye nyuma ya rusansuma yabaye mu kwezi kw'icyenda uyu mwaka w'imbiri cumi n'icyenda aho impunzi zose zahungiye mu gihugu cya Tanzania mu nkambi za Nduta Nyarugusu na Mutende zakorerwa rusansuma uwo mugambi harimo gukorwa na leta ya Tanzania ifatanije na ASF aho barenga gato 400 ariyo bariko bararonswa ayo makarita mu nkambi ya Nyarugusu. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahaye ikiganiro cy'igihe Amerika mu nkambi ya Nyarugusu zirashima kubona zishyirwa ku rutonde nk'abandi.
Igihe habaye sesa yabaye turi ngaha mu nkambi turagenda natwe kugira sesa tubatanga umwidondoro w'iwacu ndetse no gusinga turashinga tugeje gusinga baciye batubwira tutahe muhira kurindira n'umunsi rero ntibatwimviye ko baduha ikadi
cyena kino sangi no mwene wacu kari yansize hariya 2017 sangi kambi barayugaye sinashobora kujya mu yindi kambi kuko nta wundi muntu w'inshuti nazigaye. Icyo bisaba ko nguma ngana nagumye ngata kadi vise twitwe muri UNHCR kwa makazi birananirana cumambaho ngaha nyine mbaye uko nyine nahungutse sinabwiye nagumye ngaha rero igihe haji sensa uno mwaka wabaye rusasuma twaragiye na twatubwiye turambara imiringa ndetse twatubwiye ko tugenda ku isensa turakoze kandi bose bakora turatanga umwidondoro turafinga turasinya zijya tukajya ijya tumeje ibikumu intoki abatwagiye iby'iwacu batubwiye ngo turindire ngo turinde ingingo ya leta ya Tanzania na UNHCR bazofatira amakuru kubitwerekeye kubitwerekeye twararindiriye turihebura twaze gatacyo kizo kota kintu kizovamo rero guhera nijoro uno munsi niho badushonye ko baduha ikadi.
Aha batwibutsa zimwe mu ngorane zari zibageramiye mu myaka irenga itatu yari kirahera bagorewe mu nkambi atana kimwe baronswa.
Ubwiye kwa muganga ntibakwakira aho ubwiye kwicurira ingorane ntibakwakira yani byose byari bihagaye ku ntuze ya kwifomu kuko atafomu nta jambo na rimwe cyo bugombye cyose ngaha mu nkambi ku musada ivanye n'amashyirahamwe ubutumbereye ko yasabye ifomu atafomu ofisi urumva wicara nk'umuhamya yaje yaramu
ikibazo twahura nabyo imwe na rimwe isabuni y'abandi bagira hose tukabona twazironka ndetse n'ibifungurwa twari tubayeho nabi cyane rwose ibifungurwa nabyo nyine navyo twaronkwe kanone imfashanyo isanzwe iraba umuntu afite ikimuranga ko ari impunzi tweho ntitwazironka nabyo twaronkwe izo mfashanyo turabyizeye ko tugiye gufashwa n'izindi mpunzi
twaronkwe inge turya ntitwapakira indya kwivuza byatugora isabwe ntitwaronka no kubifashanyo yose iraba impunzi ntitwayironka.
Nyuma yo kuronswa ikarita ibaha uburenganzira bwo kuba mu nkambi ikindi baronkejwe n'ibiribwa bizobamaza indwi imwe kugira bizobasohoze ku wundi mupokero aho bazoza bararonkera kimwe n'abandi bose. Izo mpunzi zirashima kubona leta ya Tanzania hamwe na HCR yarabiyumviriye kugira ibafashe nk'abandi
bagwaye ikarita bacakubwiye no gupakira indya sindwi imwe kugira ngo bakurindize kushika kujya ku rutonde rw'abandi bantu izo nizo zabaye.
Nukuri turashima dutenguruka ukuntu leta ya Tanzania na UNHCR yagerageje kutwiyumvira ko ikaduha natwe impapuro ziranga impunzi nako tukaba twemerewe kuba impunzi. Turayishimira cyane kuko iyo tugiye kuraba kuvugwa twavugwa ku ngorane kandi nitwari dufashwe nk'impunzi cyane nk'abandi bantu byadutera ubwoba. Natwe
turashimiye ababyeyi bacu aba bayoweni tukashimira na leta ya Tanzania yo yiyumviriye kugira ngo ishobore kutunganisha n'abandi narijya twabona umenga turi inyuma y'abantu umenga ntituri mu bantu ariko turayishimiye cyane kubona bagize akigoro bakadushyira ku rutonde hamwe n'abandi. Tugashimira na UN kubona yayitayeho iratwitwararika ikatumviza mu bibazo byacu kuko twari tubayeho nabi tugowe ntacyo buca ruguru twari dufise. Ubu turabashimira rwose kigoro batugiriye.
Naho biri uko harimo barenga gato 1,500 batahukanye ku nguvu mu ntango z'ukwezi kwa cumi aho leta ya Tanzania itangarije ko izotahukane impunzi zose zahungiye mu gihugu cya Tanzania naho itabandanije gushyira mu ngiro uwo mugambi. Mu bitigire byasohowe na HCR mu mpera z'ukwezi kwa cumi impunzi z'abarundi zisigaye mu gihugu cya Tanzania zirenga gato 160,000 mu nkambi ya Nduta hasigayemo abagera 72,000 Nyarugusu 58,000 na Mutenderi 31,000 kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'Ijwi ya Amerika.
Nshuti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya aha niho bigarukiye kuri radio Ijwi rya Amerika. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.